mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti bakunzi, muteze amatwi ibiganiro vyacu vy'uno mwanya, zimwe zimwe mu ngingo nkuru nkuru z'amakuru tugiye kubashikiriza. Mu Burundi, abanyagihugu mu ntara ya Cibitoki iheruka kwibasirwa n'imvura y'isegenya bugarije n'ingaruka zayo.
Kosaba yuko botugeza hicho cyose barakurya bakanatwiyumvira aho kwita byatubayeho bakareba ko bashobora kutugenda.
Uyu numwe numukenyezi mu ntara ya Cibitoke atabaza leta kuyo bafasha ikitaho abana babo. Iyo nkuru uco kime niyerekeye inama y'igihugu y'umushikirano mu gihugu cy'u Rwanda. Turabigaruka ko handi hatumwe hafi ya maradio yanyu. Ariko imbere kuja ku makuru yo mu karere, tubanze turabe avuga irya nino ku isi. Uburusiya bwatangaje ko bwiteguriye amasezerano mashasha na leta z'umwe za Amerika yerekeye ibigwanisho azwi nka SALT. Mugenzi wacu ni Mukankusi, turi kumwe, yifashe gute iyo nkuru gayijwene?
Yego Diane, muri ikiganiro rero cya Perezida Putin, ikiganiro yavuze ko kwemeza ibirego kuri Perezida wa Amerika Donald Trump byari bishingiye ku nzozi. Anavuga ko navugira Moscow nyine kuri itariki ya 19 ukwezi kwa 12 muri iyo nama y'umwaka n'abanyamakuru. Putin yavuze ko yari yiteze ko Trump aguma ku butegetsi nubwo abadepite ba Republika mu nteko ishinga amategeko ya Amerika ejo tariki 18 ukwezi kwa 12 batoye bahamya ibirego Sena izamukurikiranaho. Putin yavuze ko ishyaka ryatsinzwe rikomeje urugamba mu bundi buryo. Yongeyeho ko Uburusiya bwiteguye kumvikana na Amerika kuri ayo masezerano yerekeye intwaro bazi nka START, nubwo nta gisubizo bwari bwabona ku byo bwasabwe. Putin ati hatabaye ayo masezerano nta kintu ku isi kizahagarika umuvuduko mu ikorwa ry'intwaro. Ati kandi ndakeka ari ikintu kibi. Mu ntangiriro rero z'iki cyumweru, ubuyobozi bw'i Kremlin bwavugaga ko abanyamakuru babarirwa mu 1895 biyandikishije kujya muri iyo nama itangazwa kuri televiziyo mu mpera z'ukwezi gusoza umwaka. Ni umwanya rero Putin afata buri gihe kugira ngo hagaragaze aho igihugu cye gihagaze, anahumurize Abarusiya. Bikaba binavugwa ko ari uburyo bwo kwerekana cyangwa se kwereka Amerika n'amahanga uburyo Uburusiya bwifashe.
Urakoze ejo. Ni muri Sudani naho abanyagihugu bazindukiye mu mabarabara bahimbaza umwaka uheze Perezida Omar al-Bashir yeguje. Fidel Niyongabo, inkuru ifashe gute?
Nivyo Diana, abantu ibihumbi n'ibihumbi bihereje amabarabara no munsi kwa kane ku mugwa mukuru wa Sudani kugira bahimbaze umwaka urangiye imyerekano yakuye Perezida Omar al-Bashir ku butegetsi itanguye. Abari mu myerekano bahuriye mu bice bitandukanye by'umugwa mukuru wa Sudani Khartoum no mu gisagara cha Atbara, aho imyerekano y'ukwiyamiriza kubaho nabi kw'abanyagihugu yatanguriye ku itariki 19 z'ukwezi kw'icumi na kabiri mu mwaka w'2018. Abari mu myerekano ku mugwa mukuru Khartoum mu ndirimbo zabo bavuga ko ababo bapfuye mu myerekano batafiriye ubusa, abantu bagera ku 10,000 bakoraniye imbere kibutso cinchungu kiri hagati ku mugwa mukuru Khartoum. Ico cibutso cashizweho na leta, cashiriweho imiryango y'abantu bishwe mu myerekano yakuye ku butegetsi Omar al-Bashir.
Tukiri muri politike ya Afrika, Perezida mushasha wa Algeria uno musi yimitswe ejo ni Mukankusi.
Nibyo koko Diane, Abdelkader Tebboune yarahiye uyu munsi kwa kane nka Perezida wa Algeria, ni nyuma yo gutsinda itora ryo mu cyumweru gishize. Abigaragambya bateye utwatsi bavuga ko ari uburyo bw'abanyapolitiki b'indobanure mu gihugu bashaka kugundira ubutegetsi. Tebboune wahoze ari minisitiri w'intebe yatsindiye kuri 58% by'amajwi. Cyakora amatora yadurumbanijwe n'abamaze amezi 10 mu biterane biharanira amavugurura. Iyo myigaragambyo yafashije gukura ku butegetsi mu kwezi kwa kane Abdelaziz Bouteflika wari ubumazeho igihe, ariko itorwa ry'umuyobozi mushya ntiryatumye abo bigaragambya bahwema. Tebboune yagerageje kwegera abo bari mu myigaragambyo abizeza ko azarwanya ruswa nk'umuntu wigenga nubwo ari mu ishyaka rinini rya politiki mu gihugu cya Algeria.
Ejo ni Mukankusi na Fidel Niyongabo, murakoze. Turaza kongera igice isaha imwe n'iminota 30 kugira ngo murambure ayo makuru mwongere mudushikirize n'ayandi azobagezweho irya nino ku isi. Mukanya duca twerekeza mu karere. Duhere mu gihugu cy'u Rwanda aho I Kigali hatanguye inama y'igihugu y'umushikirano ihuza abanyarwanda n'abandi batandukanye baturuka hijya no hino ku isi. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yagarutse ku bibazo bitandukanye birimo ingingo yo kwimura ababa mu manegeka yanenze bikomeye ababigizemo uruhara bose kugeza aho abaturage batura mu bishanga. I Kigali mu Rwanda ni inkuru ya mugenzi wacu Eric Bagirubusa.
Iyi ni inama iteganywa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda nk'uko ryavuguruwe kuva mu 2023 kugera mu 2015 ihuza abanyarwanda b'ingeri zose bari imbere mu gihugu n'abari mu zindi mpande z'isi. Ningaruka mwaka iribanda ku kureba uko ubuzima bw'igihugu n'abagituye buhagaze muri rusange. Afungura ku mugaragaro y'inama y'umushyikirano ku nshuro ya 17 umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko muri rusange igihugu gihagaze neza.
Nabwo guhagarara neza ari amahirwe gusa, wenda naye abarimo guhagarara neza nabyo ni mwese biturukaho.
Umukuru w'u Rwanda yavuze ko imwe mu nkingi za mwamba zituma igihugu kimeze neza ari umutekano kubera igihugu ndetse no kubagendera u Rwanda. Avuga ko bakunze guhungabanya umutekano w'u Rwanda, Perezida Kagame yavuze ko igihugu cyakoze ibishoboka byose mu kurinda inkiko zacyo.
Avuga bagerageza guhungabanya umutekano wacu, murabizi tumazemo nk'imyaka ibiri ishize yongeye kugenda bigaragara, ariko nayo navuga ko tubigerereye. Kandi nuko nyirango wenda nyina abantu bafite amatwi barabwirwa ntibumve, bafite amaso barerekwa ntibabone.
Yavuze ko mu rongo w'u Rwanda ruko umunyarwanda yataha mu rwamubyaye haba impaka zikagibwa kuri ubu rumwe akavuga icyo yifuza. Ku kibazo kimaze iminsi kivugwa cyo kwimura abantu kubagaho bavanwa mu manege k'umukuru w'u Rwanda yavuze ko hari ababitwara nabi yanenze abatura mu bishanga ndetse n'abategetsi babemerera kubituramo.
Muri mwebwe abayobozi bari hano ujya gutanga igishanga guturwamo abihera he? Igishanga ni icyande, igishanga gikwiye kuba gikoreshwa iki? Ujya gutanga ibyo bishanga ngo abantu babituremo bahera he? Ushaka tuza kubiganira tukabiyo. Ujya kuvanwamo rero akavuga ngo barahampaye cyangwa nahange murabanza munyishyure, barakwishyurira ibitari ibyawe gute? Barakwishyurira ibyo wakoze bidakwiriye kuba bikorwa gute?
Kuri ingingo umukuru w'u Rwanda yanenze bikomeye abita ko birwa basakuza banenga uko kwimura abatuye mu manegeka.
Nk'abandi basakuza mureke kuvana abantu mwikora ku bantu, abo ngabo bazategereza igihe cyabo bazabikora uko babyumva. Niba abanyarwanda babemereye bakabaha kuba ari bo babayobora, icyo gihe bazabikora uko babyumva. Nyine ingaruka zabyo za buri kintu ababigizemo uruhare barazirengera.
Nubwo ntawe yatomboye basesengura bashobora guhita bumva ko ababwirwa biganjemo imiryango irengera uburenganzira bwa muntu, yavuze ko bari kwimurwa mu buryo butubahirije amategeko ndetse n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe banenga iki gikorwa. Abo barimo Madame Victoire Ingabire umukuru w'ishyaka Darufa mu Murinzi, Depute Frank Habineza ukuriye ishyaka Democratic Green Party of Rwanda n'abandi basabaga ko kukwimura abantu byagombye guhagarara. Kuri inshuro y'inama y'igihugu y'umushyikirano ku nshuro ya 17 irahurana n'icyerekezo 2020 u Rwanda rwihaye, durishimira ko ku rwego rw'isi rushyirwa mu bihugu icumi bya mbere byubahiriza uburinganire bw'abagabo n'abagore. Kuri Perezida Kagame yavuze ko bwazaba atagitegeka u Rwanda yakwifuza kuzasimburwa n'umugore.
Nge nifuza rimwe ko uyu mwanya mwampaye ubukurikira buzatwarwa n'umugore. Abagabo bari hano niba ndi bubakire simbizi.
Mu rwego rw'ubukungu u Rwanda ruravuga ko 84% by'ingengo y'imari biva imbere mu gihugu. Mu izamuka ry'ubukungu kandi u Rwanda ruravuga ko mu myaka 18 ishize ubukungu bwazamutse ku mpuzanengo y'8%, nk'uko bisobanurwa na Bwana Uziyeri Ndagije Imana, Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi.
Iyo turebye dusanga umusaruro mbumbe w'igihugu GDP muri imyaka 18 wari kubye inshuro enye. Uwo musaruro ufashe ukawara ku muturage umwe dusanga wari kubye inshuro eshatu n'igice.
Ariko mu rwego rw'uburezi umukuru w'igihugu akavuga ko hakwiye kongerwa intambwe, ntibibe imibare y'abarangiza kwiga gusa. Ikibazo cy'ubushomeri mu rubyiruko kiri mu byagejejweho umukuru w'u Rwanda.
Ariko nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nubwo bimeze bityo, ubu ngubu urubyiruko rwabyeyeye dufite ikibazo cy'ubushomeri kituremereye. Ariko nkimara kumva ko inama y'igihugu y'umushyikirano w'uyu munsi iri bubere mu murenge wa Bweyeye, nahise ntekereza ko burya ikibazo cy'ubushomeri kugera uyu munsi kigiye kugira iherezo. Nicyo nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ku bw'iyo mpamvu dufite icyifuzo nk'uko mwadufashije mukaduha amashuri ubu tukaba twiga neza, turifuza ko mwatwubakira ishuri ry'imyuga.
Intumbero y'igihugu ni ugukomeza gutera imbere ariko buri wese ahindura imyumvire ndetse n'imikorere. Umuri u Rwanda Paul Kagame yasabye ko uyu mushyikirano utazaba amasigara cyicaro kandi ko buri wese arushaho gutekereza byagutse icyo yagakoze kirenzeho, yaba kuri we ndetse no ku gihugu muri rusange. Iyi nama irabera i Kigali ariko irakurikiranirwa hirya no hino ku bashyizwe ku masite atandukanye, ku mateleviziyo, radiyo no ku mbuga nkoranyambaga. Izamara iminsi ibiri. Bagira ubusa ry'Amerika i Kigali.
Eric Bagirubusa urakenuye. Mu Burundi naho abanyeshuri 310 bo muri commune Mugina intara ya Cibitoke n'ubu ntibarasubira kwiga bitewe n'imyuzure yasenyuye amashuri n'amazu y'abavyeyi babo mu ijoro ry'itariki ya 5 rishira uwa 6 ku kwezi. Abavyeyi batakamba basaba inzego yuko zobafasha. Inkuru ya mugenzi wacu Eloge Irikaneza.
Gushika ubu abanyeshuri ba mu duce twatewe n'imyuzura muri komine Mugina intara ya Cibitoke buraruka bushe burengero bw'u Burundi ntibarasubira kwiga. Diodone Nahayo ni umwe mu bakuru ba makomite y'abavyeyi atwiganira uko ibintu byifashe.
Kuva iryo sanganya ariba nta mwana basubiye kwiga kuko ntibyari gukunda. Habaye ubwa mbere ugutatana kw'abana, ubugira kabiri haba ibihomoka by'inzira biraziba hamwe badashobora kuronka aho boca. Nta nzira yo yari gushobora gucamo ni mu mwana kugira ashobore kushika ku ishure.
Naya nemeza kw'abana ubu basa n'abahamuwe n'ivyo babonye aho imyuzura yahitana abantu n'ibintu.
Ubwa mbere abana barahungabanye mu mitima yabo, bamaze guhungabana nivyo bari bamaze kwiga byaciye bisa nk'ibisanzaye muri bo. Iruhande yaho iyo bahungiye ivyo biyumvira nivyo ubuhungiro. Iruhande kandi turavye abana ukuntu bamerewe n'inzara n'akantu kubera ivyo babonye, nta bumenyi rero bashobora kuronka. Umuntu avyitegereje neza biraboneka yuko bigoye gose kugira ngo bazosubire kwibagira ako kahise mu kiringo bo bakishobora kubonesha amaso yabo ivyo byabayeho babaye.
Iryo hamukana bamwe mu barimu bararyemeza. Daniel Tuyisabe umwigisha wo kwishura rito yajya hitwa Rukombe yongera ko n'abarezi ubwabo bahungabanye.
Mu by'ukuri kuva ingorane zidushikira ku mashure imisozi ikabomagurika abantu benshi bakasiga ubuzima, hariho ibibazo bikomeye cyane kubera ko abantu benshi basa n'abahahamutse, harimo n'abana nsanzwe twigisha duha ubumenyi nabo bisa n'uko bahahamutse ku bintu babwiye barabona. Abarimu natwe twarahungabanye kuko byarashitse turarondera ukuntu tosubiza abana ku mashure mugabo ntibyakunda kubera ko inzira zarabyanse, inzira zarabomaguritse cyane bikomeye, abana bakabura aho bashobora kubaho cha bo abigisha nabo baca barahungabana, bamwe barana sinzikaye baranagwaye kubera nabo nyene byarabashikiye barahahamutse nabo bakibaza mbere gusubirayo bukumva wogirana ikibazo gikomeye cyane kuko bibaza ko ibyabaye bishobora kongera kugaruka.
Abavyeyi basaba ko kubakwa vuba ikindi kibanza abanyeshuri babarigiramwo.
Byo kuri twose abuyobozi bw'indero ko go tugarukira ukaraba ibibereye kuri ayo mashure kuko by'ukuri uravye ibyo bibanza mu mashure aherereyemo ni bibanza biboneka nk'uko bidashoboka kandi ubuhonyere byaranasinzikaye cyane gose kuburyo tubona ko abana batosubira kuhigira kuko imitima yaramaze guhabauka kandi n'amashuri yaragiye arakogwa ko kuburyo abanyeshuri batokwicara muri ayo mashure ngo bariko barigumenye. Turabona ko gira ningorane cyane ubushikiranganje by'ukuri twogusaba ko bwo fata mu mugongo bukagira ico budufashije kuri ico.
Kiciyumvira umuyobozi w'indero muri komine Mugina Diomede Nzizabira aragishigikiye akavuga ko yamaze gutanga raporo mu rwego rubijejwe.
Twebwe muri plateforme nationale badusabye raporo y'amashuri yagize ingorane twarayatanze ikomine yabizi umuyobozi w'indero mu ntara barabizi, tugasaba yuko ibishoboka bofasha abo banyeshuri. Mbere wanashaka tuba twifuza yuko iyo miryango yo kwimugwa ikimurigwa ahashoboka kugira ngo n'abana babandanye biga.
Bwana Nzisabira anafite impungenge ku bumenyi bw'abanyeshuri.
Ubumenyi na sikirenga kuko kuva nk'ububiba turaje umwanya uheze indwi zirenga zibira abana batiga biboneka neza yuko abana bashobora gusubira inyuma mu bumenyi, ariko kandi abigisha nico bajejwe bategeza kuhama kwamana nabo n'abana kugira ngo barabe uwo mwanya watakaye baburihe.
Haraheze indwi igihe hafi ubwo abantu bahitanywe n'imyuzura muri komine Mugina mushikanganje w'intwari hagati mu gihugu yari yavuze ko agiye kwihutirwa kubaka ikigwati c'abateshejwe izabo n'iyo segenya. Pascal Barandagi
twumvise ibibazo vy'uburaro kuko nta cyasigaye turipfuza yuko dukoranye n'abajejwe intwaro bari ngaha hoca hatomogwa bona bwango ahantu abantu boja ndetse mbere bakabaho mu buryo bw'ikigwati
mu kurindira imiryango itari mike nk'uwo mukenyezi n'ubiracaturatura
ubu tubayeho nabi nyene turi tugenda tu Duchanye ne mwibye bihomoka tugira ngo tubonye umuntu akasombe abana bashobora kujya huko ntacho dufise tujya ibyo twajya byaragiye byose tujyanye ne ariko umuntu agiye kugaho kandi gasozi ibyo bintu bitagezeho cyane akaronka akasombe abana bashobora kujya makina ngo dufise tujya turahuko naba bana uko kosaba yuko bo tugeza hica tushobora kujya bakanatwiyumvira uko ibyo byatubayeho bakareba uko bashobora kutugenza
Ibitigiri bitangwa na buramatari wa Cibitoke Joseph Iteriteka vyerekana ko abantu 579 bari mu miryango 115 ari bo batejejwe izabo n'imyuzuro yateye imitumbi imwe ya komine Mugina imirima amazuna imatunga ataramenyekana igitigiri navyo birononekara ayandi mazu bagera ku 500 na yarageramiwe abayabamwo bagasabwa kwimuka vuba imvura yisegenya yaguye mu ijoro ryo ku itariki ya 5 urishiro 6 ku kwezi yahitanye kandi ubuzima bw'abantu 27 n'abari 9 tawuze irengero ryabo Roger Wikaneza, Ijwi rya Amerika.
Shuti banywanyi namwe bakunzi b'Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda, turakomeza n'ibiganiro tubafitiye inama mpuzamakungu ku kibazo cy'impunzi yari imaze iminsi ibera i Geneve mu Busuwisi. Yasozerewe abirwa n'ico kibazo bemeranije gushigikira zina mpunzi mu bisata bitandukanye birimwo kubaronsa amashure, ubuzi, kubafasha kwimurirwa mu bindi bihugu, gufasha bipfuza gutahuka n'ibindi n'ibindi. Mu kiganiro na mugenzi wacu Frederic Nkundikije, bamwe mu mpunzi bavuze ico biyumvira ku vyafundikiwe muri iyo nama.
Nukuri turashima cyane kuri iyo nama ikomeye cyane yabereye Geneve. Ni inama urumva yuko na cyane cyane bakurikiranye no kwiga ku byerekeye impunzi zitandukanye ziri mu bihugu bitandukanye, kanatsinda babona ibibazo byinshi impunzi abantu babahunze ibihugu byabo ku mpamvu zitandukanye bagira bari mu bindi bihugu babahungiyemo, reka n'ubuzima ngene buba butoroshe, ariko bakavyubira ko bakabigatuma bashora kwiga kugira ngo impunzi ahiri hose ishore kugira amahoro mu nzira zose mu mutima wabo bagira amahoro.
Deka ivyo bibazo byose turabiga ko kuri katu wazen mushya ntaye kandi masora kiza service nawe atubwiye ukuntu hakiriye ivyapfundikiwe mu iyo nama.
Iyo nama nayo yakiriye neza cyane kuko iyo nama ya hakamari yose marira kuko batwe imyaka 200 mu gahinga harabamaze imyaka 20 yewe batinyaka 200 mu gahinga narahungutse nkungutse ingorane nyinshi ndetse kuri gusobanurira baranze abo bose navugira ku maradiyo yose mu Burundi bavuga amakuru habanje guca mu gijyanje ndege navuga ni ku mugaragaro ni ntwari bere ikwiye gukorera ku mugaragaro igashinga imigambi ibanje kubaza abanyagi ndetse nabivuga ku maradiyo yose yavuga amakuru mu Kirundi babanje ako kakaniriro niko katangurira amakuru none nk'ubu nica ndavamo nongera kugira guhunga n'ubu ndi mu gahinga kugira ngo turizere icyo twosanga muto by'akamaro. Bamwe bamwe tubonye ibibazo byacu byoroshye tugataha, ariko biragoye kuko ndabona ko bigoye.
Hari mushya nahe masarakiza ibintu mubibaza ko vyoshigwa mu ngiro mu maguru masha muri iyo migambi yose, eka muri izo ngingo zose bapfunditse.
Icyo kigwa imbere ni uko garukira impunzi zihangayikiye mu gahinga ziri muri Tanzania bakazimurira ahandi kuko babarira ko bavuwe kandi zitabakuriyo zitaragitungana, hari abashaka gutaha nabo bagafatwa bakataha. Icyo ni cyo kintu cya mbere, ariko na leta y'u Burundi nayo ikaraba ingene yogenza kugira ngo abari hanze nabo ibahe ibiganiro kugira ngo nabo batahe, kuko ntidukeneye u Burundi yohera mu gahinga.
turi kumwe kandi no undi mushyanahe ari mwindi kampi mu kampi ya muri Tanzania akaba tukaba tukumwe ngaha mu studio mwiriwe neza
mwiriwe mutamba
mwiriwe murakomeye neza
yego turakomeye
yego namwe mwarakwirukiranye iyo nama ikomeye cyane rwose yabereye mu gihugu cyo Swiss ibintu byapfunditswe birimo gufasha impunzi mu kuzifasha kuronka amashuri kuzimurira mu bindi bihugu eka no kuzitahukana mu bihugu byabo ku mpunzi zivyifuza eka kuzironsa ubuzi n'ibindi mwavyakiriye gute mwe
kuri ico cyiyumviro nimba barabishyize barabyumvikanye ko byo bari byiza ariko nuko byinshi ibyo bumvikana ko bitaja mu ngiro akaro rero twebwe ukuntu tubayeho ngaha mu kambi kinga mugihugu cya Tanzania n'ukuri n'ibintu biteye agahinda ibintu biteye umubabaro rwose nico gituma twabyakiriye neza ariko nimba bo bishyira mu ngiro byo bari byiza cyane muri make mpura nk'ibyo ariko ntituzi neza ko bazabishyira mu ngiro kuko byinshi byama byavuzwe ariko tukarindira iyo biza tukahabura
mu ibintu mwifuza cyane cyane mwebwe muri Tanzania muri iki gihe byokorwa mu maguru masha n'ibi
icambere cyoco twaye mu buzima bugoye cyane kubera ko ibibazo by'u Burundi biteye kubiratorerwa umuti uno munsi cyankezo dusaba ikintu cyihuta ko bopfuma batondera handi hantu ko turize imitima yacu tugaturya tukaruhuka kuko turarushe gose muharure igihe duhunze n'igihe kinini gose tubahungagenda turagaruka turagira nti Tanzania nayo ntitworoheza murabona ko baguma bafata uko bishakiye adutse abufuni na buhoro sinzi birarenze urugero n'ukuri
tubibutse n'inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumbiza iradiyo nk'ijwi rya Amerika ya Samia na i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi kumwe na Ezekiel umunywanyi w'iradiyo ijwi rya Amerika mwiriwe neza
mwiriwe cyane ego
duga ku ijambo kibazo cy'imviro turi ko tuvuga ku nama mpuzamakungu ikomeye yabereye Geneve ikaba rero yari ifite umugambi ufasha ikakuruciriza ufasha impunzi duga ku ijambo kibazo cy'imviro
kwebwe keshi na keshi impunzi z'abarundi zirafatwa nabi kandi amanama nkayo yamayabaye ariko ikibazo impunzi zamazigira mbe ni guki inama ziba bakiga ku bibazo bitandukanye nta munsi n'umwe bigera bashira mu ngiro icyo bavuze hari abantu benshi usanga bakuriye mu makambi babahiyo bagakura bakakwa no kugera mu zabukuru nabandi bahunze ababyeyi babo bagahunga bakuze bakabona ibintu mu Burundi ukuntu vyifashe abaze gushika hariya rero umutima ugasanga uturatunuye gose ivanye n'ukuntu bahunze bamerewe rero abantu nkabo iyo basavye ubuhungiro boho ubuhungiro abipfuje gutaha nabo bakatahukana mu gihugu cyabo ivyo byaba byiza gusumba nanje inkambi nazibayemwo depuis 93 mu ikambi y'Mutabira kwibutse ukuntu twatashe kandi bavuga ati agateka ka mukazi na muntu karubahirizwa vraiment ni ibintu bisiga ubwenge twatashe ariho n'abandi basigara mu bitaro bakubiswe ukacya wiyumvira kuba impunzi rero ni ikintu kigahise gose barakwiye kuraba ukuntu bogira inguvu impunzi zipfuza gutaha zigatahuka izibona yuko umutekano wabo nazo zitokoroherezwa zigasaba ubundi buhungiro bakabaho ubuhungiro bya byiza gusumba ama leta y'u Burundi nayo irakwiye gushyiramo ingufu nk'uko umunywanyi yagiye kuvuga igakora ibishoboka ikerekana mu makungu n'impunzi ziri nyuma y'igihugu yuko mu Burundi umutekano umeze neza ku buryo wese bagomba gutaha iyo tayisanzuye amerewe neza cy'intererano yanje niyo kabisa
murakoze Ezekiel Mbigirimana Joseph ku ntererano yanyu reka iyo ntererano tubaze umushyantari mu ikambi muri Tanzania agire icyo avuze kuri icyo cyumviro cyawe
ku cyumviro cyo gutahuka ego gutahuka si bibi ariko mwibuke ko impunzi z'abarundi ziri inyuma y'igihugu nibaza ko kuva imbere y'irindwi na kabiri impunzi z'abarundi ziri inyuma y'igihugu cy'u Burundi ni ukuvuga ko muri icyo gihe cyose u Burundi ntiburugera buronka amahoro atomoye nico gituma dusaba duti twebwe nk'impunzi ziri mu gihugu cya Tanzania ntitworoherejwe ndibaza impunzi ziri mu gihugu cya Tanzania ni impunzi zifashwe nabi rwose kurusha ibindi bihugu byose sinzi ko mubamo mushobora guhora mu byumba hariho n'ikibazo giheruka kubera inyarugusu wari yaje gushikiriza icyiyumviro yibukiza abantu ko abaho rimutabira ubuhoho bizosumba bijya byabereye imutabira none mu batwotaha gute kandi igihugu cyacu tuzi ko kitararonka amahoro rege inkuru zose zibera mu Burundi turazikwirikirana nicyo gituma duvuga duti Tanzania kwidufashe nabi Tanzania kandi ntiyigeze ikorohereza nigerageze muri abahandi hantu kuko babivuze mu nama badushyira mugabo twarumvise ko Tanzania nayo nyine icyorohereza ayo mashyirahamwe yodufasha gerageza rero nimba barabivuze mu nama barabo kuri bo kwiyegereza Tanzania hanyuma bakaduhanishiriza ahandi nta kindi kintu twebwe dusaba ibikuru nk'icyo
murakoze Jean Bosco kwibishatse mushyantahe Ezekiel Bigirimana Joseph nawe nyene yigize guhungira mu gihugu cha Tanzania yavuze ukuntu impunzi zimerewe nabi mu cyo gihugu akaba yashikije vyumviro vy'ukuntu ikibazo cabo cotorwa inyishu ari leta ufata ya mbere mu kuhumuriza no kugerageza gutahuka impunzi canke iyindi nyishu kaba ari nk'uko kwimurira izo nkunzi mu bindi bihugu ikana kuzubahiriza kubahiriza gatega kazi na kabo ivyimviro yashikije mu yivuga kwi
murakoze icyumviro ni cyumviro cyumvikana icyambere nuko leta y'u Burundi igiye gucacu twaje duhunga tuvamo icyambere murazi yuko kwiyumvira yuko ari guhungura impunzi zahunze murazi ko icyo cyumviro kiri kure cyane ahubwo bibaye nuko bana basanga mu bihugu baje bahungiyemo ugasanga ahubwo ukubagirira nabi rero mu cyamake twavuga yuko kwiyumvira guhungura abantu icyo kintu n'ikirabaje amungira ngo baracyafite izindi gahunda leta ifise ntawamenye rero icya kabiri twovuga nuko nkuko natwe twagiye duhungira mu bihugu bitandukanye no mu
Sudan ariko Jean Bosco leta y'Uburundi yarateye akamo impunzi zivyifuza kazi saba gutahuka
ni viza ariko imbere yuko abantu batahuka no kugihugu kiba cabonye amahoro uno munsi murazi menyesha makuru murazi yuko uno munsi abantu bagitora imizimba y'abantu hijya no hino murazi ko ari abantu bagisangwa mu mazu bakicwa murazi ko ari abantu bakinyuruzwa murazi ko ari abana bakibohewe mu mabohero n'ahandi ico rero murazi ko nitwokirengagiza umva yuko mu gihugu nta mahoro agaragara araboneka ku buryo umuntu yo kwiyumvira ndatashe ndahungutse rero kandi yumvira yuko uguhunguka biba mu mutima w'umuntu icyo ni cya mbere numva no babwira icya kabiri nacyo nkuko mwene data abivuze muri Tanzania murazi twese aho twahungiye turi hafi igihugu twaje tuvuyemo igihugu cy'u Burundi rero murazi yuko leta y'u Burundi yama iri kwiravuga ngo noneho abahungiye mu Rwanda nibo bateze umutekano muke nibo usanga bari ibyo baheruka kuza bavuye no hino rero byo babiza natwe tworoherejwe hanyuma tukaja kuri icyo gihe tukaja kuri igihugu twavuyemo niba tworonka ubwo buhunzi ahandi bikaba byiza kugira ngo n'igihugu cyatwakiriye cyaduhaye umutekano kugira nacyo cyorohegwe muri gahunda yabo barimwo bititwa yuko ngo ni impunzi ziriko ziratera ibibazo izo bari byiza gusumba
yego namwe masarakiza Silvestre mugira icyo muvuze ku byashikirijwe ivyimviro byashikirijwe na Ezekiel Bigirimana Joseph mu ntumbero yo gutorera inyishu ikibazo c'impunzi
mu ntumbero yo gutorera inyishu ikibazo c'impunzi ku kibazo hanini kiri kuri leta y'u Burundi nishobora gutorera ikibazo ikaronera uburyo bwose aho abari hanze boroherwa amajambo nk'ayo abaremera akabava ko bakagira amajambo abagorosiye ku mutima nicyo kibazo cya mbere nubwo bazodufasha turi hanze bakaduha ubuhungiro tugahungira ahandi twizeye kuzoherayo cyangwa twizeye kutahuka mu Burundi niba twubakira amashuri abana bacu bakiga nuko hama bakadufashisha ibyo dukeneye byose bizosa nubwo twaba mu gihugu cyacu cy'i Burundi hari abakwiye gutwara bahunze nabo bashaka guhunguka nabo bakaza gutwara Burundi ibintu bikaguma bihinduka demokarasi nuko
abo batandukanye b'impunzi bariko yagana mugenzi wacu Frederic Nkundikije ikiganiro cyose mushobora kongera kucumva kuri wezi itatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com mujahanditse muri isanga mwakoze kurikirana nshuti bakunzi Ano makuru n'ibiganiro mweko mushikizwa na Jewe Diane Ninahazwe yakoze Fatuma Alimasi Kalala ya vyegeranije hamwe na ingenieur Zoniac twari kumwe muhinga bw'ivyuma Etienne Karekezi niwe yaraduhagikiye nawe tumushimire tubifuriza kwandanya muranirwa mu vyo murimo.